igiciro cica igishogwa gihejeje gusoromwa kikiri amababi congewe ko amafaranga 30 y'amarundi ku kilo kimwe. Ibi byatangajwe n'umushyiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro haye abamenyesha makuru I Bujumbura asigura ko ari mu ntumbero yo gutera intege abarimyi bicayi basa n'abariko baradebukirwa.
Ikiro kikaba kivuye ku mahera 250 kikaja ku mafaranga 280, ni ukuvuga ko hiyongeye ko amafaranga 300 ku kilo c'amababi y'icayi. Dusabye abarimyi b'icayi kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukire no kuja amakoperative kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bovavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramwo ifumbire. Ico gituma dusabye abajeje intwaro guhanabikwa inyuma umuntu wese azofatwa arandura icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Icayi ni igitegwa kimwe muri bitatu njabuka amazi iruhande y'ikawa n'ipampa kirimwa cane cane mu bice vy'imitumba miremire n'abarimyi barenga 60,000 nk'uko ihinguriro ry'icayi OTB Office du Thé du Burundi rivyerekana. Abanyamugamba itora no mwijenda mu ntara za Bujumbura, Mwaro na Bururi aharimwa icayi cinshi barashima ako karusho bahawe na leta, yamara bakavuga ko ayongewe ari make bagereranije n'uburyo bakoresha kugira ngo umwimbo mwiza uboneke. Icyo bikoze bemeza ko icayi kibafitiye akamaro kanini.
Umwana arigiye ku ishuri ariga tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu wa mwana agaca yiga neza tumutangira amafaranga ku ishuri.
Icayi rero mbona kifitiye akamaro kanini rwose kuko ndiko ndaraba mu buzima bwanje, ubu nibwo buntungiye umuryango, nibwo nico kimfasha kwigisha abana n'akarasiyo.
Icyo cyayi nateye no kwicira mfite akamaro rwose, abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyamahera nkuye mu cyayi.
Igiciro kikiyongera kigatuma kija niburi iburi nko ku mahera 300 cyangwa nayarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre, hari n'igihuriye niyo ngurani yo kredi ugaca usanga usigaranye ubusa.
Aha ubushikiranganje bw'uburimyi buhamagarira abo barimyi b'icyayi kugwiza umwimbo n'indimiro kugira ngo igiciro bifuza kizoboneke. Umushikiranganje Rurema yabigarutse ko
leta yihaye gukora ibi bikurikira: kugwiza amatuta y'imibyaro y'icyayi no guteza icyayi mu zindi ntara, kama kubandanya gushyiraho amashyirahamwe n'amakoperative y'abarimyi b'icyayi mu ntara kama ya Mugamba no mu micungararo y'amahinguriro ya Jenda na Tora, kuko byaribonekeje ko abarimyi baho bakiri inyuma. Gushigikira no gukurikiranira hafi abanyamitahe bifuza gukorera mu gisata cy'icayi, kubaka amahinguriro mashasha, guhimiriza abarimyi n'amashyirahamwe gukorera neza icayi cyabo, bongere basubiriza imirima yahebwe, bagura indimo, kuronsa imibyaro n'ibindi byankenerwa abarimyi.
Abarimyi icayi baratahura cyane icyiyumvire cyo kugwiza indimiro, bakemeza ko bamaze kugishira mu ngiro.
Ngira imyaka bibaye 1920 ndimi cyayi, urumva rero bari kubambarira kwagura indimo z'icyayi. Jenda byumva neza cyane kuko ndabona kamaro bifitiye.
Twebwe urabona nk'ubu haraga mugabo umuntu aheza akajya mu makoperative bagaheza bakaturonderera nk'aho nyine twoza turagitera nk'abo mashyirahamwe, niho nibaza ko tuba twavuye rwose indimo z'icyayi.
Ihinguriro ry'icyayi OTB ryerekana ko ubu rifise imirima y'icyayi iri ku mahegitari arenga 10,000 mu gihugu cyose. Ku mwaka ku mwaka ubu haboneka umwimbu urenga amahegitari 11,000. Icyo gitegwa cinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro kanatsinda icyayi cy'u Burundi gifise akanovera keza nk'uko ihinguriro OTB ribishimangira. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.